Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamire ndubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Noneho rero na makuru. Abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya Rusenda barimo barakangurirwa kwirinda Ebola.
Ubwo bashitse cyane ku mutima ni uko bavuga kuri Muside Kivu, ntabwo twaba tutuye Muside Kivu. Ni cya kabiri abategetsi batutegereza ubuzima ibiro bikuru byawe i Goma ni Bukavu, iyo batuye baje kudusura niyo yiri, ahubwo dusubwa ko aribo bazaza batuzaniye.
Uyu ni umwe mu Barundi baba rero mu nkambi y'impunzi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho abayoboke b'umugambwe CNL wa Gaton Rwasa mu Burundi baraye batemaguye mu ntara ya Muyinga, umwe arapfa. Nk'uko rero narimaze kubibabwira, mu Burundi umunywanyi w'umugambwe CNL witwa Nsavyimana Gregoire yaraye yishwe atemaguwe n'imipanga mu ntara ya Muyinga. Abandi umunani bari kumwe nawe barakomeretse. Muri CNL bagiriza urwaruka rwegamiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ko ari rwo rwakoze ubu bwicanyi. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayegezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Kuri Uwimana, abanywanyi b'umugambwe CNL urongowe n'umushingamateka Agaton Rwasa baturuka mu mihingo itandukanye y'intara ya Muyinga bari bahuriye ku mugambwe mukuru w'iyo ntara. Bari baje mu birori byo kwinjira ingoro y'umugambwe wabo ku rwego rw'intara. Amakuru ava mu ndongozi z'umugambwe CNL Muyinga avuga ko gusubira iyo baje bava bitoroshe. Ababunguruje n'amamodokari yitwa Fuso baranse kubasubiza inyuma, bavuga ko imbonerakure za CNDD-FDD zabagabishije ko izo modoka zishobora guturigwa. Abanywanyi ba CNL bahavuye bataha n'amaguru bageza hitwa mu rugari nko ku birometero 10 uvuye ku mugwa mukuru wa Muyinga, baguye mutego w'abantu bitwaje ibipanga n'amahiri. Umuvugizi w'umugambwe CNL Terence Manirambona yishikiye ahabereye iryo bara, aranigura ivyaraye bishikiye abanywanyi b'uwo mugambwe bariko barasubira mu zabo mu mutekano.
Nakatwisha ku gihugu mbere n'ibara kubona abantu bari mu bikorwa by'umugambwe macupa bakabatimagura gushika naho arimo Witaba Imana, turahugize mbere n'umuryango wabuze, hakaba n'abandi bashika ndi bakomeretse kandi bikomeye cyane. Urumva ko ibintu rero biteye isoni ku gihugu kitwa kirimo intwaro neza kugura ingoro y'umugambi rwego rw'intara ya Muyinga. Nyuma y'urubanza ariko agenze neza rwaheze, hanyuma bari mu nzira bataha bagategerwa n'abantu bafite imipanga, bafite amacumu, bafite imigambi myinshi. Ni kuvuga abantu bose bateze uburenganzira bwo kwisanzura mu bikorwa byabo bya politiki.
Mu gihe igipolisi cy'i Muyinga kimenyesha ko cahagaritse abantu batatu bakekwa ko bari mu bakoze ubwo bugizi bwa nabi, uwavugira umugambwe CNL asaba ko ubutungane bwokora akazi kabwo. Terence Manirambona agasaba ko hoba amatohoza yimbitse n'abatuma ubwo rwaruka rwa CNDD-FDD kukubagura abo badasangiye ivyiyumviro vya politike bagahagarikwa bagahanwa.
Ibintu biba ni vyiza yuko ubutungane bwifata mu minwe, hamagaje intwaro bakayifata mu minwe, kuko nk'ubu abantu barafashwe, abo bafashwe batatu, umuntu yarapfuye, abandi barakomeretse. Ahandi tukaba twumva ko haba imanza z'ikibiriraho, ishobora yuko ku rubanza ruba n'ingoga abantu bakatubwira abaribo n'ababatumye co bari iki. Ariko byamaze kubonekana ahandi abantu bakubitwa n'ino abandi bagakomeretswa aho nyine bimaze kuba hagusa n'uko byashitaho umuntu awera. Ariko tukahindira yuko aya matohoza ashika ku kintu kigaragara tukabona abikora tukabuwe. Urumva rero dusaba yuko izo nzego zibigenze zose zikikeguka kugira ngo koko nitwe twibaza yuko boba bakinye ibishibaba cyane boba bafite abatuma muri abo, mugabo tubone yuko bifite aho bizanana, tubone imvano yabyo.
Mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Tarsis Niyongabo asa n'ufata minenegwe ibiriko biraba bijanye no kutihanganiranira hagati y'abanyamigambwe. Avuga ko ibiriko biraba ari ibintu bisanzwe.
Ibambiwe ibiriko biraba ntibishobora gutuma amatora atabatekanye. Oya, ni ibintu bito cyane kandi siri kubiba mu gihugu cyose. Eka ivyo vyabaye Muyinga so kuvuga ko bizotuma intara ya Muyinga idatekana, ibambewe mu gihugu cose dusanzwe dufise amahoro n'umutekano. Kandi twarababwiye tutihenda ko amatora ya 2020 azoba amatora meza cane gusumba yandi yose twatunganije mu Burundi.
nayo kubijanye n'ingoro z'umugambwe SNL abanywanyi b'uwo mugambwe bavuga ko ziguma zisibanganywa n'ugwaruka rw'imbonera kureza CNDD-FDD umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'umushikiranganji w'intware hagati mu gihugu afise akamatera Tarsisi Niyongabo asaba barongoye imigambwe ko mu kwiyumvira aho bashaka kugurura ingoro z'imigambwe ubimenyesha ubwa mbere abajije intwaro kugira zikingigwe.
Desire Tungimana rero umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda yatugezagaho iyi nkuru y'abanywanyi b'umugambwe CNL bari baguye mu gico mu ntara ya Muyinga baratemagurwa umwe arapfa abandi umunani barakomereka. Ari inkuru rero y'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio yanyu Ijwi rya Amerika kandi no kuri internet radio VOA radio yacu akadomo.com. Mu nkambi y'impunzi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite impungenge za Ebola barimo barakangurirwa kuyirinda ni nyuma yuko habonetse abantu babiri barwaye Ebola mu ntara ya Kivu y'Epfo. Iyo nkambi irimo ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda mu ntara rero ya Kivu y'Epfo.
Nkuko tubikesha umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda abwana n'ibizi Foster avuga ko bifashijwemo n'ishyirahamwe rya ADC ari naryo rishinzwe ubuzima muri iyi nkambi. Hari ingamba bashyizeho mu kwirinda indwara ivugwa muri teritwari ya Mwenga ihana imbibi na teritwari ya Uvira na Fizi ari inkambi z'abarundi.
Icyo turi gukora kugira twirinde Ebola hano mu nkambi yo mu Rusenda twaragize amasensibilisation abantu mu mavirage ku mavirage buri virage yariyo yose sensibilisation zarabagezeho hanyuma hariho n'izindi sensibilisation izaso zageze cha masoko nyuma yaho hachi yakurikirwa ko ishyirahamwe risanzwe riduhereza ibintu riraba ibintu by'isuku yacerizana ibitangi biba birimo amazi baba arimo chlore ishyirahantu hose umuntu ashobora kwinjirana kugira yinjire mu nkambi kugira abantu mu kwinjira baze barakaraba kandi ni obligatoire ubudakarabye igipolisi kiramufata bategerezwa gukaraba abantu bose mu kwinjira canke mu gusohoka mu nkambi.
Mu gihindwa rimaze kugaragara muri ntara Kivu ya Majepfo muri teritwari ya Mwenga ihana imbibi na teritwari ya Fizi na Uvira izimpunzi z'abarundi zivuga yuko zihangayikishwe n'ubugindwara ishobora kugera mu nkambi zibamo bitewe n'urujya n'uruza rw'abantu bagemberereye inkambi. Nayimana Jean Bosco ni impunzi yo mu Rusenda.
Ubwo bashise cyane ku mutima kandi ntabwo n'ukuntu ruzokingirwa nuko bavuga kuri muri Sud Kivu nako tukaba tutuye muri Sud Kivu ubu ngubu ubwo bwoba bwa mbere kuko natwe turi muri iyo amica kabiri abategetsi baducunge batugejeje ubuzima baba mu CNL cyangwa bahasere ibiro bikuru byawe igoma ni Bukavu iyo batuye baje kudusura niyo yiri ahubwo dufite ubwo ko aribo bazaza batuzaniye.
Nibizi Foster userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi aramara impungenge z'impunzi zo mu Rusenda zivuga yuko zishobora kwanduza indwara ya Ebola n'abashyitsi bagenderera iyi nkambi bavuye mu ntara zivugwamo iyi ndwara ya Ebola.
Kuba zifite ubwoba biragaragara kandi nibyo kuko bavuga ko zagoma ariyo iri mugabo hano nta kandi mwe turabona imodoka yo mu humanitaire ni nk'umuntu wari we wese mu kwinjira mu nkambi bategerezwa guhagarara kuri entree kandi naho abari mu modoka nyabaki akajya gukaraba kwijya kwa jam, haja haraja maazi akabona kuinjira munghambi naho yoba chef de biro naho yoba ande ategerezwa gukaraba ntashobora kuinjira dakarabye munghambi.
Nzoyigendera Matias nimvuze mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko yumvaga Ebola ku maradio akayifata ngingo arisanzwe ariko ashima uburyo abashinzwe ubuzima mu nkambi bashizeho ingamba zikomeye zo kugwanya iyi ndwara Ebola iri muri territoire ya Mwenga.
Batubujije kuginyamaswa yariyo yose ushobora kubona yifishije cyangwa ikintu cyacu cyose cyifishije kunagikora n'umuntu wabonye yapfuye utazi cyamwishye mbere bahimirije n'abaganga kuba mino kambi ya Rusenda hoho nta muntu ashobora gupfa numwe yicwe n'urupfu cyangwa ikindi ntabwo azahambwa batarinze kugira iki batarinze kuzana umuganga ngo banze amupime ku nyamaswa zituruka ku misozi bavuze ko kibujitwe kikaziririza atamuhigi numwe ategerezwa kujya inyamaswa zivuye ku misozi n'igipolisi barabakingira mu ikambi uwo muntu muzosopa mugasanga afite inyama z'igikoko mwirukaniriyo abanza zisubiza inyuma bazihambe hari inyuma y'ikambi.
Mumenye yuko kwa gatanu w'icyumweru gishize muri intara ya Kivu y'Amajyepfo abantu ba mbere babiri bemejwe yuko bafite Ebola muri territoire ya Mwenga, muri bo umugore w'imyaka 26 akaba yarahitanwe nayo mu gihe umwana we w'umukobwa ari kuvugwa n'ikipe y'abantu bashinzwe kuvura Ebola. Vedace Ngabo ku bw'ijwi ry'Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
None batuje muri Tanzania aho leta yadohoreye abacuruzi bato bato bo mu nkambi ya Nduta yongereho gufungura isoko hafi y'inkambi. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovini yaduteguriye inkuru.
Impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zironswa ibiribwa by'ubwoko bumwe urukumwa kutashe kubw'iyo mpamvu zikenera gukabukanya kuva aho leta yugariye amasoko rusange ahuza impunzi z'abarundi abanyekongo n'abaturanyi nazo zimwe mu mpunzi amagara yazigendeye nabi kubera ubushaza n'ubugari baronswa bitabagendera neza mu magara yabo ibyo bigatuma bakenera cyane aho baronderera ibyo gukabukanya kubera icyo ari kimwe mu bibazo bya nkenerwa mu nkambi. Leta y'igihugu cya Tanzania yoguriye amasoko mato mato kugira impunzi zibone aho zironderera ibintu bito bito bikenewe mu rugo. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro iri rya Amerika.
Ndashimiye leta ya Tanzania kuko yemeye kutugururira isoko kandi ugambe yari yarugaho tutaronka ko twakwita isogoro cyangwa utuntu dukenewe mu rugo, ariko n'ubwo isoko bayuguruye si twese turi mu isoko kubera ko bibanye n'ubuzima bw'umwe wese agenda abayeho hano mu kambi.
Kandi bo bavuga yuko naho isoko ryuguruwe nta mutayi bafise yo kudandaza urudandazwa ruto ruto, kubw'iyo mpamvu basaba ubufasha no kwigishwa imyuga itandukanye yobafasha kwibeshaho mu buzima bwo mu buhungiro.
Nkuko leta ya Tanzania yatwiyumviriye ko ikugurura isoko, bo turasaba yuko n'ubundi yoja hamwe n'ayandi mashyirahamwe katuronderera ibyerekeye by'imyuga kubera twebwe abantu bose tutohera mu isoko ngo tugume tudandaza mugahe turose ibyerekeye imyuga twese hamwe twoshima kadukana uko nyine tuzatura turabari agahuzu yo gatabutse cyanke yo turose akantu bazanye tugaca amafaranga tugaca n'ijana kubera umuntu aba yaramenye umwuga akaroshora kuronka ubumenyi, kuko ufite ubumenyi aho ujya hose ushobora kubura ikintu kigufashisha. Ubu twiba twicaye muhira ahatwira turabakenyezi kabura icyo twogaburira abana tukabura utuvuta dukanda mbiri kubera ngaha nta urenga inkambi.
Umuyobozi yashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cya Tanzania Swedi Makibasi avuga yuko leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara amasoko rusange kubera ingorane nyinshi zamazibonekeje mu nkambi ku bijyanye n'umutekano, ariko yemeza yuko urudandazwa ruto ruto rutabujijwe.
Kuhusu masoko, kwa na biashara kubwa tu nje ya makambi na ndani ya makambi.
Kubijanye ni soko, ubwa mbere mwari mufise bicuruzwa binini mu nkambi no hanze y'inkambi. Byashitse yuko bizana ingorane nyinshi kubijyanye n'umutekano, kugomba umutekano wanyu ube neza. Leta yaragerageje kuraba hagati y'ibicuruzwa n'umutekano n'icyaha gifise uburemere. Iyo haje ikibazo cy'umutekano kenshi birakunda kugorana. Kubw'izo mpamvu ubutumwa bwa leta buzobandanya guhagarara nk'uko buri maka aho muzohabwa urundi rutonde, ariko ibikorwa byo kugufasha guhindura imfungurwa ntibibujijwe. Kimwe gusa kugurura urucuruzwa rwo kurangura kandi uri impunzi ntibyemerewe na gato kubera tukama tubibona yuko abacuruzi banini bakunze kugenderwa n'abasuma cyangwa abagizi ba nabi bagatuma umutekano uhungabana mu nkambi.
Leta y'igihugu cya Tanzania yatanguye kugana amasoko rusange ahuza impunzi z'abarundi n'abaturanyi nazo kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze w'2018 kubera umutekano muke. Amasoko yongeye kugurwa mu kwezi kwa 11 umwaka nyene ariko ikibazo cy'umutekano muke cyagumye kibonekeza cyane mu nkambi z'abarundi zahungiye muri Tanzania. Kubw'iyo mpamvu ayo masoko yugaye Burundi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2019 ikirekuriwe na rudandazwa ruto ruto gusa kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubw'iyo ya Amerika.
Kwa suhuje bakunzi banywanye ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Amashyirahamwe arenga 10 adaharanira ibyicaro bya politiki mu Burundi avuga ko yatangajwe no kumva Senared ivuga ko igiye gutahuka mu gihugu kandi leta y'u Burundi yaranze kwicarana n'abatavuga rumwe nayo. Nibyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagarutseho mu kiganiro muri Isanga. Yari yatumiye Armel Niyongere uyobora ishyirahamwe ya CAT ryiyemeje kurengera uburenganzira bwa kiremwa muntu na Gerard Hakizimana ukuriye ishyirahamwe Forucom F rirwanya intwaro ya kamwana wa mama. Armel Niyongere aratangira avuga ku kamo ka Senared ko kwitaba amatora yo mu 2020 mu Burundi.
Twebwe nk'amashyirahamwe adakiramiriza icyo bya politike tuva kwandika urwandiko rwerekana neza aho duhagaze ku byerekeye amatora no ku byerekeye ingene abanyepolitiki bamwe bamwe bahurikiye muri Senared batangaje yuko bagiye kugenda mu matora y'u 2020. Twebwe kubera hari abaguma babitubaza yaba abanyagihugu bahunze yaba abandi bose twashimye gufata ngo tumenyeshe abarundi n'amakungu aho duhagaze. Aho duhagaze rero duhagaze yuko hataragera kujya mu matora adatunganijwe neza, amatora aho leta y'u Burundi yatse ibiganiro kugira abatavuga rumwe na leta bavugane ku byerekeye ayo matora no ku byerekeye ibyerekeye umutekano w'abanyagihugu.
Imvo umushyantahe mamese basubiye ko yatanze umushyantahe yamera Niyongere yuko kutaja mu matora usanga bigira ingaruka mbi kurusha umuntu abwiye abanyagihugu ngo yaje gutora aba ariko arabashuka. Aho icyo cyimvuye mu kivuga kwiki?
Icyo twarakicinja ni ino mugabo twarabonye yuko guherekeza amatora atunganijwe nabi nk'aya matora yo mu Burundi ni kundi gushyigikira abariko barica Abarundi, abariko baratuma Abarundi bangara yuko ari kubaherekeza rutwe twana yuko abantu baherekeza leta iriko iratasira indava abicanyi kuko idakurikirana abariko barica abantu.
Deka tuwaze mushena he Gerard Hakizimana icyo yumvira kuri izo mvuzo zatanzwe n'una ni Senared ku byerekeye ayo matora mu 2020.
Murakoze cyane rwamure na byamanda yamenyeshe mushamutoyoye ni ishyirahamwe nk'uko babivuze rwanshi na kabona mama mu Burundi. Ishyirahamwe riri mu ntara zose z'igihugu mu makomine yose n'imitumba rihurikiyemo abantu bashobora kuraba ibibazo by'abatakazi na muntu imene byifashe kuba ko abarigize n'abantu bize bazi gusoma no kwandika kandi bagiriwe inyigisho muri bo bijyanye no gukurikira agatakazi na muntu intwari ibereye n'ibindi. Ku bijyanye n'ibyo Senared bivuga twebwe hambere mu ishyirahamwe tutongoye turemeza ko mu Burundi aho duherereye abaho n'umutekano bihari kandi Abarundi babanye mu mahoro. Bikaboneka ko rero ata kindi kintu na kimwe gishoboka atari amatora. Abenegihugu nibo bategereza kwitorera indongozi zibarongora. umuntu wese ukwaza ko ari nyina y'igihugu atamatora ashoboka nibaza ko abafite izindi nyungu ariko akurikirana cyane ari nyuma y'ibindi bintu tutazi mugabo amatora niyo nzira yonyine ishoboka mu itsinda kazobera atakazi na muntu niyubahizwa ya demokrasi nta yindi nzira n'imishoboka atari amatora ku bijyanye niyo sinarede twibuke twaba tuvuga mu ijambo turongoye ubwa mbere tuvuga ko ikintu cyose kitemewe n'amategeko y'igihugu kitaba kibaho sinarede yose mvuga ko yemewe n'ishyirahamwe rihari ryashingiwe hanze n'abarundi bamwe bavuye mu gihugu bafite amakosa bagirizwa ibyo n'ibisanzwe ni nk'ayo mashyirahamwe nyine ubona ariko arandikiye avuga ko kumbure atemera ko mu matora yoshoboka avuga ko ngo abantu banyuzwa abwira ibintu byinshi bitari byo murazi ko umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu ariko usanga ugenzura amashyirahamwe yigenga habaye guhagarika amashyirahamwe yarenze umurongo agaca ku biri n'ibyo yiyemeje bimaze kugaragara ko ayo mashyirahamwe yari afite yari kwaramira ibyicaro bya politiki mu gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ku bijyanye n'urwandiko rwabo murumva ko ata kindi kintu na kimwe wo kwandika cyiza ikiretse ko icyo babifuza ari uko igihugu kibaho atanzego rero twebwe mu ishami turongoye ubwa mbere umurundi wese yifuza gutahuka
ivyo ni birego mushikirije ihambaye cyane rwose
umurundi babana mu mahoro ari nacyo tumaze tumaze gutuma umurundi wese yifuza gutahuka ni byiza ko atahuka akabana na bagenzi we bakubakira igihugu hamwe
rero
kandi tukavuga duti itabuza ko ubutungane bukora nk'uko twari tubisaba n'ishami turongoye ko iminsi yose atanu n'umuyobozi w'amategeko
murashikirije mushyirahe Gerard Hakizimana murashikirije ikirego gikomeye ko ayo mashyirahamwe washaka igihugu kitagira inzego reka tumuha akanya umushyirahe Almeda Niyongere agira icyo avuze kuri ibyo birego mushyikirije
kuri ibyo ashikirije murumva yuko nibyo ni ishyirahamwe ririko rirakorera leta ririko riravugira leta nkuko musanze mu bihe bya amashyirahamwe mu bihugu byose usanga badaharanira agati y'akazi uyu muntu ugasanga kenshi bashaka gukorana na leta gutera amashugwe leta kuko nta wuba atazi yuko mu Burundi hari abariko baricwa irahaherereye hari umutekano mugabo hariyo intara zimwe hariyo ahantu hamwe hamwe abantu birirwa baranyuruzwa abantu birirwa baricwa abantu birirwa barangazwa bagahunga igihugu kubera umutekano muke ibyo rero niyo batabibona wewe agira amahirwe mugabo nibaza yuko ku byerekeye umutekano amatora aguye ku gutegura mu gihugu kirimo ubwicanyi nka burya abantu birirwa baraturirwa nk'abari mu mugambwe SNL ukabona ingene birirwa barahagarikwa wewe winjira ntabyabona no muri SNL yuko birirwa baricwa birirwa barahagarikwa birirwa baraturirwa amaperimanansi yabo ibyo rero bikerekana yuko ari ukutihanganirana mu bya politiki ibyo rero biratuma kenshi amatora atunganywa neza kuko bamwe usanga bashamiranye abandi bafite ubwoba abandi usanga bariko barahungabanya gateye akazi na muntu turi tukavuga duti ntitwavuze duti tushigikiye abasinarede bashaka gutaha ushaka gutaha ni uburenganzira bwiwe mugabo tuvuga duti ntibashuhure abanyagihugu ngo batahe hama basange barahagaritswe cyangwa barishwe tukavuga duti reka tubanze turi tubabwire abanyagihugu barindire hama ushaka gutaha atahe n'uburenganzira bwiwe nta n'umwe aryoherwa no kuba hanze y'igihugu nafi yaba atari umutekano muke ntituba tugumye inyuma y'igihugu ariko turazi neza yuko bizohera hama Burundi bugasubira gutwarwa n'abakunda Burundi abayobozi bagatahuka
reka Gerard Hakizimana agire icyo yishyu
amanze ngicyo shikirije ku byo ariko aravuga ubwa mbere uwo mushinga nawe Armere arazi ibyo bakoze mu 2015 arazi amanama atari make yabera muri vire namubwira n'amazu bayagiriramwo barazi ibyo bigisha ugwaruka niyo nagenda mbwire ko ishyira mu gishinzwe rwanyu kibona kamana na mama mu Burundi nimenyeshe abandi n'amakungu ko ari ishyirahamwe rikorera mu gihugu cy'u Burundi yagiye n'inzego zihari ariko atari ishyirahamwe rivugira leta ari ishyirahamwe rivuga ibintu uko biri mu kugira dukire nuko duhindura ingendo tukavuga uko ibintu bimeze nibyo kuba ariko avuga ibyo navuze amanama atari make yakora bakoze arongowe n'uwo nyine navuze gutuma ugwaruka rujya mugicanyi kurunka mugicanyi amanama lagira muri katera gatatu mu ngagara barayazi abo nyene none yaza ko naho twose bwendana muraza ko ishamo ryacu koko yana gatakazi na muntu kandi rimenya iri kubirabera mu gihugu kuko ngara abantu bwo yaturwa ibihimba neza ko iyo ni imvugo nenza rugero
mu kanya turamuha ijambo umushana ya Armel neongera gire icavuze ku byo mushikirije ariko reka tubanze duhi ijambo Ndikumana turi kumwe ku murongo wa telefone mwiriwe neza Ndikumana
mwiriwe cyane mwiriwe ngaho ku rwego rw'America
mwiriwe muri hehe
ahubwo uyo mutumire jewe no ku ruhande rwanje nari ndamurindiranye igishyika cyane kuko ubu twe turi inyuma y'igihugu kandi abo nabo ni abanyepolitiki bari basanzwe ari mu muhari wa Senarede ariko rero turitonderwa ku ruhande rwacu ubushize mu ndwi iheze mwari mwatumiye perezida Sylvestre Ntibantunganya muramutumira muje kumutumira rero twarabuze umuntu w'umusenarede akeneye yifuza guhuka byihuta ni nacyo gituma uyu munsi bimpaye akaryo ko kugomba kubaza uyu akeneye gutahuka mu Burundi natwe nk'uko turi inyuma y'igihugu
duga ku ijambo ikibazo ni ikihe
turiko turakurikirana neza turabona yuko igihugu cy'u Burundi mu bintu twahunze ibyo twahunze nta kimwe kiraza mu ngiro ahubwo byashyizwe byongerekana ibyadukingira byarakuweho hariho ibyiza shingiro byarahinduwe mu gihugu cy'u Burundi hanyuma mu 2015 kandi abanyepolitiki benshi harimo n'abo ba Senarede uwo mugwi ugomba gutahuka bose barataha nubwo inyuma y'igihugu hataryoshye kandi batigeze boroherwa ariko natwe uko turi abanyagihugu bato bato inyuma y'igihugu imyaka dusanzwe twaye ngaha natwe twaragerageje gutahuka ubwa mbere tukaje mu gihugu cy'u Burundi aba bamwe baricu
alo Ndikumana ndumva umurongo wa Ndikumana usa n'ucitse ariko ibyiyumviro bihambaye yamaze kubishikiriza nta munywanyi urunani Senarede turi kumwe ngaha ariko twashikirije ibyiyumviro byabo ku ijwi ry'uwaduhaye ikiganiro banese bansubiye ko ariko reka duhe ijambo mushyantahe Hakizimana Gerard cavuze kuri aya mazina eka amakenga y'ugutahuka kwa Burundi
nagira manje mu murize ndi ku mana ndamubwire ko mu gihugu cy'u Burundi ibivugwa atari byo igihugu cy'u Burundi no munsi kiratekanye abantu birwa mu mirimo itandukanye ibateza imbere imiryango iboneka ko yose iri ku TV kandi iteguriye amatora ku buryo niyavuga ko mu bintu byumutse biraboneka ko afite uruhande we ari mu kwaca ibyo yiga mugabe byagaragara nuko intozi zitarimwe izindi zicatanga na zibana n'abazitahuka ndiri mashyamwe tuwongoye ishyamba gishinze rwa Ziyara kabona mama mu Burundi tukaba tugize iminsi dutera akamo haba mu binyamakuru haba matangazo dusaba ko n'impunzi zo mu Rwanda zotahuka kuko n'abarundi bene wacu n'abarundi bahunze kwera ibihuha n'abarundi bahembwa ko bagiye kujyanwa muri Amerika n'abarundi bemererwa ko ngo bagiye kugaruka mu Burundi ubwo ngo kigiye kubamo intambara ubwo kigiye ubundi butegetsi
reka tumuhe ijambo Armelle niyongere nawe nyine agire icavuze ku cyumviro cya Ndikumana hamwe n'ibyo mushikirije Armelle duka ku ijambo
numvise yashikirije Ndikumana Ndikumana yashikirije yavuze yuko mu byo yahunze atana kimwe byaje mu ngiro natwe niko tubibona kuko uravye imyifato inyihuro yo guhunga rero atari akazi na muntu mu Burundi nawo bigera yuko umutekano ari umuke naho ariyo abariko nawo Gerard Hakizimana avuga yuko umutekano ari mwinshi abantu bajyamo bagasinzira atabwicanyi akanigira n'umuvugizi w'ubutungane ati abo bakurikira abantu n'ubutungane ariko je ndibaza yuko umuntu agiharaba ubwicanyi buriko buraba muri iki gihe tuko turegereza ayo matora y'ibihumbi 2020 hari ubwicanyi buteye ubwoba
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ni no kuri internet radio yacu voa.com. Maze rero aya makuru nahangaha ahumurije mbashimiye cyane ko mwayakurikiye kandi ntimuje kure kubera ko mukanye hari nandi makuru mbese umunsi wose radio yanyu muba muri kumwe. Ndabashimiye cyane rero, umugoroba mwiza, murakarama.